VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet. Twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abanywanyi bishyaka FNL riyoborwa na Agathon Rwasa, akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, bamaze iminsi batabwa muri yombi. Benshi muri bo bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko. Benshi muri abo banywanyi bo bavuga ko iryo ari itotezwa bariko bagirirwa. Mu cyumweru gishize abanywanyi 11 ba Agathon Rwasa bo muri komine Nyanzalaki y'intara ya Makamba barafunzwe, nanone bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Aho bayoboke batanguye guhagarikwa ku wa mbere w'icyumweru gishize. Mu kwezi kwa 11 nanone twabagejeho amakuru avuga ko utwara umugambwe FNL yigenga ya Agathon Rwasa mu ntara ya Muramvya aho ni hagati mu gihugu n'utwara uwo mugambwe muri komine Mbuye muri yo ntara bafunzwe n'inzego za polisi i Muramvya. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abanywanyi batanu b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bafungiwe mu gasho ka komine Busoni, bafatiwe ku mutumba wa Munyinya muri zomi ya Mukerwa muri komine Busoni. Bafashwe baregwa gukora inama inzego z'ibanze zivuga ko itemewe n'amategeko. Muri uko kwezi kwa gatandatu Agathon Rwasa ubwe yabujijwe gukoresha inama mu ntara ya Karusi. Mu kwezi kwa gatanu Bwana Rwasa nanone yangiwe gukoresha indi nama mu ntara ya Cibitoke. Mu kwezi kwa gatandatu abandi banywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bagera kuri 16 bafungiwe mu gasho ka komine Busoni. Muri bo harimo n'uyoboye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru uyogoma kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cyankuzo. Icyo gihe umuyobozi wa polisi mu Kirundo yavuze ko bafashwe bakora inama itemewe n'amategeko. Ayo namwe mu makuru twagiye tubagezaho ajyanye n'abanywanyi b'ishyaka FNL riyobowe na Agathon Rwasa bafunzwe abandi bagahohoterwa. Ni mu gihe kandi umuyobozi w'iryo shyaka Agathon Rwasa akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nawe akomeje kuvuga ko umutekano we ubangamiwe. Agathon Rwasa niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri sanga. Bwana Rwasa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze kuba mwadutumiye.
Yego, dukurikije iyo mibare y'amakuru twagiye tugezwaho n'abanyamakuru bacu bakorera mu Burundi igaragaza uburyo bamwe mu bayoboke bakomeje gufungwa abandi bagahohoterwa, ibintu byifashe gute? Murakora iki kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti wowe nk'umuyobozi w'ishyaka FNL?
Ubwa mbere na mbere novuga nti igikenewe nuko abatware bumva yuko Burundi ari ubw'abarundi bose, abari mu mugambwe CNDD-FDD, abari mu migambwe yindi, abatari mu migambwe, kuko Burundi buzwi nk'u Burundi imigambwe itarabaho ushobora kuzokwitwa Burundi atamigambwe iriho ikiri ngombwa rero nuko ugambire tutahura yuko abarundi tugomba kugira uburenganzira bungana ikigira kabiri nuko tugomba gutahura yuko kugira ngo iki gihugu cacu gishobore gutera imbere nuko ugize amahirwe yo kurongora abandi ataba yo kwitiranya umugambwe angwa witiranye n'igihugu kuri ubwo agashaka yuko abari bo bose bagira ico baterereye mu kubaka kino gihugu cacu c'u Burundi ndavuga gutya kubera iki usanga uno munsi hari abantu usanga bafite ingendo yo kubona ko utari mu mugambwe kumenga nta burenganzira ufise bwo kwiyumvira ku buzima bw'igihugu ariko sivyo ubuzima bw'igihugu bwega buri munyagihugu uwo ari we wese yaba mu mugambwe canke atawe umugambwe yaba umwana canke umusaza yaba ukiri muto canke umuntu akuze ibyo rero ni ibintu bwa n'umushinge iyo ubuze usanga ibintu bica bigenda bigorana kuba rero nkuko mwabivuze uno munsi usanga hari kuburabuza bamwe n'ukorohereza abandi ibyo ntibiteza iteka cyane igihugu mwavuze kuvyabaye muri cibitoke karuzi kumbura hongira icyo ndabivuze gatoyi meze n'ukosora sinagiye yo nk'umu FNL cyanye nko muri mizero abarundi nagiye yo nk'umushinga amateka kandi bwirizwa shingiro naryo ryemera yuko umushinga amateka ntaserukira umugambwe naserukira ubwoko naserukira idini aserukira abarundi bose mu gifaransa bavuga yuko ni manda nationale nokuvuga ko nshobora kubonana n'umurundi uwo ari we wese ari hose nkumva ibibazo byiwe nkabijyana nk'umwirizo kubijyana kuko ni inama nshinga amateka y'igihugu si inama nshinga amateka y'imigambwe cyangwa y'uburere icyo rero novuga ni hariho ukuntu hariho bamwe bamwe usanga bagomba gukoresha ububasha cyangwa igihagararo bafise ukutariko ibyo mwavuze by'agatotezo karahari abantu kuko barafise uburenganzira bwo kugenderanira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera abantu barafise uburenganzira no kuvugana ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu ubwo n'uburenganzira atamuntu yurinda kuza kugusabira uruhusha buriho niko kamere y'umuntu imeze ko rero abantu bahura bibere mu kabare ko barasangira gacupa ngo umwe ko mutari mu mugambwe kanaka mwese muri mu makosa muri ko mugira inama rwihishwa ako yo wumva gukora inama rwihishwa ukayikorera mu kabare abantu binjiramo bagasohoka uko bashatse ufite amafaranga wese aza akagunwa icyanwa cyanye ikindi kintu yo bashaka aho hantu rero ningorane imakambi byashitse abantu bagiye kuramutsa umuntu yabuze amahasa nkuko kumbure bari basanganywe kuvuga nibyo bari basanzwe bazinanye n'ibyo n'ibintu byari bisanzwe cyane guca bagirizwa ngo bakoze inama ngo ngwitemewe n'amategeko ngo itazwe n'amategeko iyemewe n'amategeko ni iyihe igitazwe n'amategeko ni iyihe cyane kubwanje inama iyo ariyo yose yoba iri kirigisha kugarariza inama iyo ariyo yose yoba iri kirigisha kugumuka iyo nama nta mategeko yoyemera mugabo abantu ko bovugana ingene biteza imbere abantu ukuntu ko bovugana ukuntu bagira igikorwa cyubafasha muri kazoza bashobora kwisununura iyo nama umuntu yisabira amategeko usaba uruhusha kwandi
ariko bwana
kawe uwo bisabira uruhusha ndi
bwana perezida akenshi abo bantu bafatwa n'inzego z'igipolisi rimwe na rimwe bagafatwa n'inzego za leta iyo leta nawe irimo
leta nibyo nakubwiye hariho bamwe kumbure bakoresha ubutegetsi ukutariko none dufate wewe wagirije abantu yuko bari mu nama ntuzane icegeranyo cy'inama bariko barakora ntuzane programme y'ibyo bagomba kwihweza ubu koko atari kuhohotera umuntu atari kumurenganya urumva yuko aho hantu atari gikenye gusubura kurakoresha abantu bagiye kuramutsa umuntu afise ingorane yabuze umuntu cyanye yibarutse abantu bahuriye mu kabare bariko barinwera agacupa ngo kubera atari umugambwe runaka ko bahuje bahuye mu mugambwe wabo bari mu nama ako ni umva ko ari kurenza urugero mugabo rero aha rero muti ndi muri leta jeze ndi muri leta ndi mu nzego z'igihugu nibyo mugabo jewe sindi mu rwego shingwa ntwaro akandi naho nyine naho noba ndarurimo ugwego shinga ntwaro nirufise uburenganzira bwo guhunyanga agateka kuwundi murundi ahubwo rugomba gukora ku buryo bwubahiriza bose bantu bose bakiyumva ko bisanzuye abantu bose bakumva yuko bahangana imbere y'amategeko nayo ugwego shinga ntwaro mu gihe gukora mu ngendo yuko kugira umwana n'ikinono muri icyo gihe urumva yuko bizana uruhagarara mu bantu abantu bakama imitwe imitima itari mu gitereko cyayo bigatuma noneho abantu aho kwiyumvira iterambere urumva ko baba ariko biyumvira gucunga abandi bababurabuze ntagira ikintu kimwe bakora nk'aho umenga ubuzima bw'igihugu iterambere ry'igihugu riri muri politiki gusa aho kuraba ati mbega kugira ngo ubutunzi bwisununure twokora iki twohinyanyura iki mu buryo bw'imiterere y'ubutegetsi twokora iki kugira ngo abantu noneho biyumvemo gusumba yuko bari mu gihugu gitekanye bashobore kugwiza umwimbu bashobore gutera imbere ibyo sivyo biraza ishinga rero mwene nabo bakora mwene nuko nuko ati hihitana naka burabuza naka ingaruka Uburundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi buguma busubira inyuma mu by'iterambere
ese
ubwo naho no bandi mu nzego ingendo mwene iyo jewe nyoranya nayo sishobora kuyishigikira
ese bwana prezida iyo uvuganye na bamwe muri abo bayobozi ukabagaragariza impungenge ufite ibibazo abayoboke b'ishyaka ryawe bahura nabyo ibisubizo uhabwa ni ibihe
inyishu zitangwa bivana n'uwo mubavuganye hariya abo usanga bumva kwiyongendo ko ariyo bereye kugira ngo berekane ko bakomeye kugira berekane ko bategeka urumva nk'uwo inyishu akubwira ati ahubwo ati nabo nafashe maze gufata abake ati bose nzobamarira mu munyororo bariho bavuga mwe nuko hariho nuwabwiye umuntu ati ahubwo aho nzobona batatu bose nzoshira mu gasho urumva yuko mwe nuyo mbega yo batahura icyo cyo demokarasi sindabizi nabandi rero kumbure baba bavuga bati yego ibyo iri kuravuga turabyumva ati mugabo iyo bipangirwa ingingo zifatirwa twebwe ntituhashika abandi ugasanga barabahaye izo manza mwemizo umucamanza akaraba agasanga ni dosiye igaragara mugabo ati aha rero mugazi ndamufungura kuko bampaye amategeko y'uko abwiza kuvundira mu munyororo urumva rero si ukuvuga ngo bose barabishyigikiye ariko urumva yiganje ngo yinjye izindi zibona niyo ngorane rero dufise kandi icyo ni gitsitaza kinini ya kuri demokrasi y'Urundi.
Bwana Agathon Rwasa hari umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Nsengiyumva watwandikiye ku rubuga rwa Facebook agira ati mwiriwe neza mumbarize abo bayoboye FNL ko bemera bakaguma bemeza amategeko adakingira aho baserukira aho inyungu ni yahe kuba batoye. Subiza icyo kibazo.
Icyo kibazo nibaza yuko yafashe ibintu mu kivunga yavuga ati hari itegeko iri niri twemeje byo gukandamiza uyu canyuriya aho yari kuba byo afashije kugira ngo nabandi bumve yuko hari Joshua gukosogwa kuba mu nama nshinga amateka so kuvuga yuko abantu bicarana kujya bavugane ku kibazo cy'imigambwe imisi yose niko biri amategeko yamaza mu nama nshinga amateka nibaza ko nta na hamwe turigira kuva jenshitseyo nta namwe haraza itegeko rijyanye n'ibyo by'imigambwe nta namwe haraza itegeko ryo kuvuga ngo uyu tumuburabuze ukucanye batumuburabuze kuriya ngo hari umuntu ngo yagemeje uyo rero ndavuga nti kumbure byamugoye gatoyi mugabo kimwe yomenya nuko amategeko arashobora kubaho ari meza mugabo ingorane abayashira mu ngiro ukuntu bashira mu ngiro barashobora gutuma amategeko abantu bayumvira ko ari mabi kumbure no kubera ko keshi usanga no mu Burundi beshi nayo mategeko agenga igihugu kigendera ko usanga beshi atanayo bazi kuko kugeza uno munsi kandi nakanenge nta shaka ryigeze rigaragara ryo gushaka kugintwaro gushaka kwigisha amategeko abarundi ngo bayamenye idonido umuntu amenye uburenganzira bwiwe amenye imipaka y'uburenganzira bwiwe igarukirahe icyo ni gikorwa kibwirizwa gukogwa na gahaze mugabo ntiyagira umuntu avuga ngo mbona amashinga amateka kubona amanyenguza amateka gutwirwa turatora amategeko yo gukandamiza abanwanyi b'imigambwe ibyo sindabyemera sivyo na gatoya.
Bwana Rwasa, mu gihe aya makuru akomeje kuvugwa y'abayoboke bawe bakomeje gutabwa muri yombi, nawe ku giti cyawe wavuze ko umutekano wawe ubangamiwe gute?
Ibyo saka sese shoro muri kuko amakuru turayaronka hari abantu kumbure kumbo novuga zuko bumva yuko ubuzima buri muri politike gusa usanga igihe cyose barondera ukuntu bovuga demokrasi mugabo bagakora ibinyuranye na demokrasi. Demokrasi ni ukuvuga yuko hagomba kuba ihiganwa, kugira ngo rero habe ihiganwa nuko abantu bagira amahirwe amwe mu kuryitegurira no kurikora. Uyu munsi rero hano mwumva yuko babwira yuko ari imigambwe 40 n'ingahe. Iyo migambwe 40 n'iyindi ugiye kuraba cyendagenda hijya no hino rimwe na rimwe mu gihugu murambona idrapo ry'umugambwe wa Perezida Nkurunziza n'amaga drapo y'indi migambwe je mukunze kubona, bisigura ko imigambwe isigaye mu mpapuro kurubuga atayiriyo.
Bwana Perezida, abari ku butegetsi CNDD-FDD bashobora kuvuga ko impamvu ayo madrapo atagaragara nuko mutagira abayoboke muri iyo mitumba.
Nivyo nyine nagomba kuvuga, icyo kirashoboka kuko hari imigambwe imwe na twebwe tudi neza yuko ishobora kubiriho kuva muri za 90 na kangahe bwa bugushika no munsi itigeze no munsi numwe ivuga ngo iranatanze n'abakandida mu makomine ima hamaze kwa matora angana gute. No kuvuga yuko nimigambwe yagumye mu kagwi gatoyi k'abantu babarayishinze gakubera yaramaze kwandikwa ikaguma yitwa kwa imigambwe. Hariho abandi rero usanga imigambwe ari kuvati iravise junja, iyo nayo ubutegetsi bwarakoze ku buryo imanyagurika. Muri iyo hariho FNL aho rero bakamamizi yose bashaka yuko imigambwe ikora ibyo CNDD-FDD ishaka, ari naje gituma baca barondera gutonesha abumva yuko bogira ingendo kamwe niyo. Nicyo gituma gushika no munsi FNL byananiranye yuko yiyunga, kuko igihe cyose kigeze ngo tugire intambwe y'ukwiyunga baca baza bagashiramwo ibindi by'iwabo. Ariko baza kuraba bagasanga by'ukuri abitwa yuko bari muri FNL yemegwa n'ubutegetsi ni bake cyane, abari nyuma yanjye nabo ni benshi. Bakavuga bati rero ubu ntabandi rero bazohangana nabo kuri iyo yindi migambwe bisa nuko atayihari, abo nabo ku mugambwe ofisiyeri matwava bawutwaye mugabo bakaba bari hariya, reka rero tubatoteze duhereye no ku mukuru wabo. Iyo niyo logique rero iriho kuri bamwe, kuko hari abavuga bati bazotegeka gushika Yezu agarutse, hari abavuga ati n'imiburiburi Nkurunziza bwirizo gutegeka gushika 35. Ati rero bagomba gukora ibishoboka byose bigenda uko, abatabyemera bose bazoma ingene babakenyurira. Ibyo rero urumva rero niyo mpamvu kumbure igihe cyose wumva ko hashobora kuburuhagarara ukucanye kuriya. Mugabo je nkavuga nti kuko no kudasoma neza ibihe bya politike Burundi bugezemwo, kuko Uburundi bwo mu 60 sibwo Burundi bw'uyu munsi, isi yo mu 60 siyo si yuno munsi. Bari bakwiye kumenya yuko umutware agomba gutwarira bose, hanyuma agaha amahirwe bose yuko higanwa bagaserura ibyiyumviro byabo, abanjye kubakara uburenganzira bwo guhitamo ibyiyumviro bashimye, gutyo demokrasi gatera imbere, igihugu kigatekana aho kwamamura uhagarara byotuma noneho n'igihugu ntacyishobora gutera imbere, kuko abantu batekanye bajya ku mirimo bakagwiza umwimbu gwiriye, tukabona amafaranga, tukabona mikoro yo kurangura imigambi itandukanye. Mugabo twama mu rugo ruhagarara, abatware biyumvira ingene gusoboga guma ku butegetsi n'ukuntu bozi birabandi n'ukuntu bababurabuza, iterambere riracyari kure gukwera.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Uyu munsi twatumiye umuyobozi wa FNL Agathon Rwasa, akaba ari n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Turimo turaganira ku makuru y'abayoboke biri shyaka bakomeje gutotezwa abandi bagafungwa. Kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kubaza ibibazo bwana Rwasa. Jerome, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi nk'ishiha.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ndamukize umutumire.
Arakumva.
Ndakora mukize.
Uwo mutama Rwasa. Uwo mutama Rwasa uraze ngakuko kumufatira abanywani biwe no kumutinya baramutinya. Kuko bwiwe nawe nyere mwiyo minsi narumvise yibika. Kuko yari afuze uko ari abarimo barimo baramurondera.
Ikibazo cyawe Jerome?
Ikibazo nari mfise mpatwa mutumire Rwasa none mwuko gutinya kwiwe mwuko kumutinya kwiwe ubagiye kubyifata gute cyangwa abanywanyi biwe baguma bafatwa uko umunyagi huko muto muto wewe hamaze gufata indongozi ubwo umunyagi huko muto nyawe watato hapa muvi nyuma kubera ubwoba none umunyagi huko muto nyawe yomuhumuriza gute.
Urakoze cyane Jerome. Reka dufate na Desire, mwiriwe neza?
Yewe.
Uri he Desire?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubwa mbere ntangwe kuramutse mutumire.
Narakumva.
Ndakuramukije. Amanagire. Ubwa mbere akirya mu nzego uwo mutumire nyene yari yasiguye yuko agiye kugira akingire abanywanyi biwe bagumba bafatwa batotezwa. Ariko byagumye bibandanya n'ubu uye. Ubu ho ntibakimaranira n'imanza aho umuntu aburi umuntu bagacha bavuga ngo umuntu yari ngo bari mu nama zitemewe n'amategeko. Kandi bari mu manza bibi. None ubu uye ngo baragiye gukora iki kugira ngo abantu biwe bareke kubandandanya babahohotego. Ama ikindi nacyo gena yari nk'intererano. Nagomba nkebure nka leta y'u Burundi reke gufata abapolisi b'igihugu bareke kwifata nk'abo umugambwe bareke kuba abo umugambwe. Bada barakwirikirana n'imbonera ya kuri yo dujya hose mu myerekano na hehe babakingira ariko ntihagire n'undi muntu ugira ngo imbirize yewe ikibazo cyane cyari cyo.
Urakoze cyane Desire. Bwana Rwasa, mu magambo make cyane dufite abantu benshi kuri telefone, subiza ibyo bibazo bya Jerome na Desire.
Ibibazo bya Jerome na Desire ndabyijura gutya. Ubwa mbere na mbere reka mpumurize abo avuze ko babafise ubwoba nibumve yuko jiwe Rwasa siningiye muri politike kubera amaronko, ningiye muri politike kubera ndazwe ishinga n'imeza y'abarundi n'abarundikazi. Uwo mutware rero nayikorere neza umurundi ntabwo bazogira bw'amatora, kuko niba yamukoreye neza azomwishura. Nareke guhihitana umurundi n'umurundikazi amucisha kugita amucisha kwibuye, namukingire twoye kumva ngo ikana kabatoye ibiziga ngo harabazimiye ngo harabagize gute, twoye kumva abantu bapfungwa batazi ibyo bazira, twoye kumva ngo abarundi barapfungwa ntihagire imanza ziba, twumva ubutungane bwigenga bucizibereye budatamikwa ijambo, icyo gihe ubwo bwoba butuvaho. Hanyuma ikindi naco no mubwira nuko ubundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byinshi byarabaye mu ntwaro z'agasumiranyo abakoloni n'iki. Abakoloni burya ntibashaka yuko abantu bikukira. Mugabo abantu baravuga bati turakeneye kwikukira, turakeneye yuko ibintu bihinduka, turakeneye yuko turya tukaryama tukumva yuko dufise ubwisanzure mu gihugu cyacu. Rero mu kirundi bavuze ngo yitarica ndiruha. Turi mu rugamba rwa politiki, iterabwoba nk'iryo ko ryo bari hari rirahari, mugabo nitwifuza ko ryo bandanye. Ariko nimba ariyo nzira bo abatware barahisemo, nta kundi tubwizwa guhangana naryo, kuko n'ubundi ubuze ngo uramanitse amaboko urabarekeye, hoho boca bakora iki ejo hijya yejo. uko dufise uburenganzira ubwo burenganzira bwacu rero ni ngombwa tubuharanire uburenganzira bw'abarundi ni ngombwa tubuharanire ibyo rero nta kiciro bifise kuri Desire ati niyo tugiye gukora iki icyo tugiye gukora nta kindi tubananya dusemerera tugerageza kwibutsa abo batware bibuke ibyo babwirirwa gukorera abarundi babikoze nico kibe nibyo nabivuje kubwira Jerome ubwo goba ivyo jo bibatuma kugira inyifato nkamwe niyo by'ukubona igihugu menga bashaka kucitiranya n'umugambwe wabo yohera aho niho hari ngorane rero nibike buke nibikubita gashi bumva yuko umutware ntaba akiri umunyamugambwe umutware abahejuru ya bose abahejuru yabamukunda n'abatamukunda agakurikiza amategeko kuneza ya bose kugira ngo abafashe bose gutera imbere nako kama notera ubutegetsi bakumvise nta nkeka yuko ibi by'uruhagarara by'agasumiranyo yuko byoheza bigahera
urakoze bwana agatorwa sadufite abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Bonaventure mwiriwe neza uri hehe
ujumbo
ikibazo cyane
yana ngamvuge nk'iki ati kubera kubura buza bamwe n'abandi mu banye politiki sanga tavuga rumwe n'ubutegetsi ni nukudatahura demokrasi cyarico ubundi demokrasi kwa umwe wese yabwirizwa kwigenga mu budasabwiwe ariko turimo turarajya Burundi tukabona abatera batotezwa abandi tukabona yuko demokrasi atayo cyarashinga imizi mu mitima y'abanyapolitike cyane cyane b'Abarundi hanyuma icyo nashambaza umutumire turabona yuko tuwavye kahise muri 2010 abayoboke be benshi barishwe abandi barangazwa ndetse nabo nyine yaranahunze agaruka inyuma y'amatora y'amazi guhera biko byagabanuka nabo nyine yagarutse kubera igitsure one yari yateye leta y'u Burundi ubonaho kuva inyuma ya 2015 abayoboke biwe ndetse n'abo mu yindi migambwe baratotejwe nawe kuva agiriye mu butegetsi nawe ntibamugeze umukwe kuko nabo nyine avuga yuko abangamiye umutekano wiwe udakwiye neza none kubwiwe abona yuko abarundi hakwiye kuba bakwiye guhagarara gute abayoboke biwe kugira ngo bareke kuguma bahungabanya kuko ntawo tega umutwe ngo kubisa nta kundi ngo utuzuye ngo bizoba mu nyuma ngo tuzohindura ibintu mu nyuma hanyuma azoga guhindura ibintu usanga umuntu yamaze kuba ikimuga none abarundi ariko batotezwa abayoboke be batotezwa bakora iki kugira ngo nabo barabe ingene bashobora kuba mu gihugu ata kuguma bikanga yuko bagira bafashwe n'igipolisi ata mu kigendera mugenzi we ko nivyo tubona biri ngaha mu Burundi
urakoze Bonaventure bwana rwasa
ikibazo cya Bonaventure kirumvikana ariko rero abantu barakwiye kumenya igihe tugezemo icyaricyo mu bisanzwe ingorane ntiziva ku bari ko baratotezwa ingorane ziri kubatoteza aba batoteza rero ni ikintu cyo kubereka yuko mu by'ukuri iyo ngendo bafashe ko atariyo bagatahura yuko ubwo iyo batoteza abantu yo bitera ingorane abarundi muri kamere kacu abarundi barubaha abatware abarundi barakunda umuntu abaha amategeko umuntu abarongora ikibazo rero ni kuki abatware batinya abo batwara bakama bibaza yuko ari abansi nta muntu numwe ashobora kuba umwansi w'igihugu ciwe umuntu arashobora kutiyumvamwo uwundi umuntu ashobora kutiyumvamwo intwaro ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mugabo nta muntu aba umwansi w'igihugu ciwe uyu munsi rero gufata rero abantu bakabagiriza ngo banka ngo nabasi b'umutekano w'igihugu ngo nabazi no niya umuntu yase agahotoro niya umuntu yase agatotezo niya abaye umuntu yase ibiturire akanka abanyonye bitunga igihugu uvyita gute ko ari umwasi w'igihugu ahubwo uwakora ivyo byo gutoteza byukunyereza itunga ry'igihugu uyo niwe ahubwo abayanka abarundi bene wabo kuko abagunze icyo bose bagomba kwikora ko cyangwa kubateza imbere. Tugerageze rero twumvishanishe yuko ubwa mbere na mbere ibyo by'ubwoba ngo nakatinye naka kubira ikinyanya kubira kiriya kwa tambo nimwe ihari kuko Burundi n'ubwacu twese amakori amatagisi tuyatanga twese reka rero iryo tunga rusangi ligire ingaruka nziza kuri twese. Nyagira umuntu arikoresha kugira ngatume umupolisi kuja guhandamiza naka cyane ngo mutumere dokumenta zo cyane ngo mutume iki aho tuvyumvise kumwe abantu bazokwiha amahoro mu mitima kandi ibintu bizoheza bigende neza. Rero ngo tugiye guhagarara gute ni twese abarundi tugiye guhagarara tukumvisha intwaro yuko dufise uburenganzira mu gihugu cacu kwicyo tuyisaba ari kutwubahiriza mu burenganzira bwacu natwe tukayubahiriza mu burenganzira bwayo nuko ifise iryo banga ryo guturongora mu kiringo iba yashizweho.
Urakoze cyane
bwa ikindi cyo kintu gikenewe izindi nzira zose ni nzira zidashika.
Urakoze bwana Rwasa. Reka dufata abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Gilbert mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Jendi Canada.
Ikibazo cyawe?
Mbanje kuramutsa wo mutware agatokwasa.
Nabaramukije.
Gusa najya ngo ndamubaze anabari mu matora y'2015 baravuze ngo ntibikwiye ko baza mu matora ngo hari ibintu bitariko biragenda neza ariko mu bimatu tuzatwumva yinjiye muri guverinema. Najya ngo mbaza nti none niyihe mvo yatumye yumva yuko yoja muri guverinema kandi yavuga yuko matora ari ibintu bitariko biragenda neza avuga yuko atojamo. Ego
urakoze Gilbert mu gihugu cya Canada. Reka dufate na Niyonzima mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cya
Ego murakoze kuduha umurongo ku ijwi rya Amerika. Hama turashimye cyane ukuntu mwagerageje gutumira uyu mutumire agatoni rwasa. Ikibazo cya mbere nagomba mpere ko hari ikibazo cyagiye gitera ingorane kijyanye n'ikiringo cya gatatu cyo kwitoza kwa Perezida Nkurunziza kandi igihe cyaje icyo kibazo nawe nyine ari mu bantu baciyamirije. Ariko rero akabazo nagomba mbaze none kugeza ino saha yoba akigwanya kiriya kiringo cya gatatu cyane aracaciyamiriza ikindi kibazo gifatiye aho akabazo nagomba ndamubaze ko reka arimwo nyine nawe nyine asanzwe yaratanze abashikiranganji batanu iramaze gutangaza yuko hazoba ikiringo kigira nka kane iramaze kuvuga cyane biciye mu kiganiro sende DFD igendiragirisha hirya no hino eske ko imaze kuvugwa yuko bazokwitoza ikiringo cya kane uyu munyacubahiro Nkurunziza azobifatamwo gute canke kugeza ino saha pozisiyo yiwe imeze gute ku bijanye n'icyo kibazo cy'ikiringo cya kane cya Nkurunziza?
Urakoze Niyonzima. Bwana Rwasa, ibyo bibazo by'abo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika muri Canada no mu Rwanda.
Yego Gilbert, ikibazo yabajije nagenda mubwire ko mu buzima igihe cyose umwana w'umuntu aba afite imbere yiwe guhitamo hagati y'ikintu n'ikindi. Ibyo mu 2015 nibyo ko twanenze ingene amategeko amatora yateguwe niwashaka n'ingene yagenze. Ariko CNDD-FDD bamaze kushira mu ngiro ibyo bo bari bapanze bigakunda. Aha ndamwibutse Nations Unies n'ayandi makungu baravuze bati nta kundi ibyabaye byabaye. Ereyo mwabarundi mwe nimwicarane muvugane ingene ibikurikira vyobandanya atavyononekaye. Bamwe baragiye bati twebwe dufise imigambwe abandi bafise ibiki turemewe n'amategeko. Mugabo twebwe mumenye ko kuva muri 2010 kuva mu 2010 uburenganzira bwacu bwa politike twarabunyazwe. Na hantu kwa dufise natwe tubugira nta sakanizo twa dufite ngo turavugiramwo. Ndetse muribuka yuko tunagerageje kuvuga tutireka ingufu z'abatavuga rumwe na leta tuzishyire hamwe turabigende dukora ku buryo duhindura ibintu murazi yuko bamwe bitwaje ngo bongo ni migambwe ngo twe ntambwe dufise nta jambo dufise no kuvuga rero twebwe tugomba kuja inyuma yaba kubyo bashaka mu gihe atabanwanye bari bafize mu gatwe twatubafise ivyo tubijire ku ruhande ivyo byose rero umuntu abiravye twe twaravuganye n'abandi abantu baravuga bati ntibigiye kuba nko muri 2010 nitwishikana muri CNDD-FDD nituhunga noye tugira gute bashaka tutire katuje mu nzego kugira nimiburi buri turonke natwe aho dushobora kuvugira aho dushaka gusenurira ibyumviro byacu turavuga tuti reka tuje mu nzego kugira ngo agatikizo twatikijwe mu 2010 ntigasubire ngibyo kumbure muri make ibyatumye bimwe mu byatumye tuvuga tuti reka tuje mu nzego twahisemo bivanye na kahise duhitamo bivanye n'ibyari bihari muri uwo mwanya muri icyo gihe
umuntu yakwibaza ko kahise mwari mu kazi kuki mwahamagariye abanywanyi banyu kutitabira amatora
oya no gutahura ikintu kimwe amatora twe twaravuga tuti amatora yego mugabo harimwo ikintu duhaze niba kosore ukuna kuriya mugabo urumva nini bugita n'uyifashe ikindi leta yari ifise seni yari ifise byose yaravuga iti genda bikora ibisigaye muri imenya none yoyo ishoboye kubandanya ibyayo ibigakunda wewe mutanganye gikenye none woca ugira gute bo ibyo bitiwe reka tuje kwa Niyonzima Niyonzima ati ikiringo cha gatatu cha Perezida Nkurunziza icyo kiringo cyarabaye umugabo nagenda ababwire ko wiheje ubwirizwa shingiro ijya ngingo y'132 uko yari iri bijya ngorane zari kuba naho hari kuba hari abandi ubu rero gisigaye mbega none iyo manda tuyikoze iki nicyo gikuru kuko nimba barakoze ibyo bakoze bigakunda umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itariki 20 z'ukwezi k'8 yarahiye imbere y'inamashinga amateka na nkengu z'amateka yuko ari manda yo ya kabiri ko atazosubira kwitoza iryo ni jambo ryavuzwe n'umugabo kandi mu kirundi kizira kwihindukiza mu ijambo ibyo ndabigarukirize ngaho bati rero leta yaratangaje yuko hagiye kuba ikiringo cya 4 cya Perezida Nkurunziza icyo jewe ntabyo nokwemeza yuko iryo tangazo ryo bajyarabaye mugabo yavuze ati CNDD-FDD CNDD-FDD yo bivuga yo bisubira jewe sindi mu CNDD-FDD ibyo ni byayo icyo jewe nemera nuko ibwirwa shingiro gushika no munota yemera ibiringo bibiri nimba kubera uburiganya bwabaye mu kwandika iryo bwirwa shingiro byaratumye mu 2015 Perezida Nkurunziza avuga ati jewe iki ni kiringo cya kabiri ngira mparanire abandi bose tuvuga tuti cya gatatu abandi murabesha mugabo mu nyuma kemera yuko ari kiringo cya kabiri okay ngo yarabaye ko atazogaruka icyo kiringo cya kane n'ushoza kandi gute reka ahubwo turondere yuko abarundi by'ukuri bumvikana ingene atangorane nk'izi zosubira kugaruka iby'ibiringo bidahera tubivemwo umuntu atwaye atware neza atwarire bose kugira ngo hageze yuko atwarura umutima uri mu nda ntave yikanga ngo bizabemera gucya bizabemera gute icyo nicyo gikuru nicyo gikwiriye niyo ngendo ibereye demokrasi niyubahirizwe CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nibemere ko hariho n'ibindi byiyumviro kiretse ibyo muri uwo mugambwe nibemere yuko abarundi bose tungana imbere y'amategeko hanyuma duhiganwe nibatsinda ntibazoce batsindaho nabo nibarushwa baze bemere ko barushijwe bemere bakendere ku mategeko hanyuma twuba ku Burundi kuko nta mpamvu yari yuko twokwama iminsi yose amatora abyara uruhagarara bwana nico tuma duza tukutwoja mu bintu byo guspekira ngo duhindure ibwirizwa shingiro ngo tugire gute kugira ngo ivyo twohindura uyu munsi bizovyare urundi ruhagarara ejo hijya yejo ngendo jewe ubwanje ndumva ko nawe nuhanura kuyigira wo nuhanura no muhanura nyabuna kumva yuko Uburundi bwarabayeho uriho buzobaho uko twavuse dusanga hariho intwaro ni nkuko ninyuma yo kubaho kwacu hazoba intwaro hanyuma rero umuntu wese yumve yuko singombwa ngo twese tuzoba abatware mugabo kandi nuwo wabaye umutware yumve ko atoshazibira abandi kurondera yuko nabo boba bogira amahirwe y'ubutwara mu gihe abarundi bobizera.
Wari ukomoje kubijyanye no guhindura ibwiriza shingiro aho ngaho mu nama nshingamateka mu mazi iminsi mwiga kuri icyo kibazo wowe uhagazeho kubijyanye no gukuraho Burundi manda z'umukuru w'igihugu.
Oya mu by'ukuri icyo kibazo mu nama nshingamateka ntakirazaho n'umunsi n'umwe. Ntakirazaho ariko kandi nubwo cyoza jewe numva yuko gushiraho ibiringo ntacyo byokwica na buhoro buhoro mugabo kubikuraho mbona byozana ingorane kuko abantu nimba bagize ingorane bavuga ati cyo nikiringo cy'umurengera kigira gatatu uvuze nako atabiringo naho umva byoca bivyari iki jewe nduhanura abo babiyumvira guhindura icyo gitigira ikibiringo nduhanura bobireka kuneza y'abarundi n'uburundi kuko uburundi buzomara imyaka ibihumbi mugabo nta muntu n'umwe muri twebwe azomara imyaka ijana ni aba yagize n'amahirwe yo kwishikana kuki none mu kubaho kwacu twoza guteza ingorane abazokwaruka inyuma yacu kandi ari ibintu twoshobora kwirinda hanyuma igihugu kigatekana igihugu natwe tukinjira mu bihugu bindi biriko biratera imbere aho kwamahugo dusubira inyuma tuguma dukoroka ubukene bwiyongera abantu basamira isazi ku munwa kandi Burundi cyari igihugu gishobora kwimbuka Burundi bwashobora nabwo kubyaza umusaruro ukwiriye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imana yari yarabuhetakije.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Agatorwasa uyobora ishyaka FNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Kuri telefoni dufite Eugene mwiriwe neza
cyane.
Uri hehe?
Ndi muzina cha Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego ndaramukije mutumire.
Mwiriwe.
Ego hambavu yaho sinibagira abarundi bene wacu na cyane cyane abari mu buhungiro bari ko baricwa n'inzara n'inzara aho kutahuka mu bitatu cyatwibarutse amatukurakira igihugu cyacu hamwe bishinga amajambanye politike tena wanza kwake buragutahuka kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi uko amahoro n'umutekano aravyagiye nk'abwo cy'u Burundi
n'abandi ndi batarayibona. Ikibazo cyawe
nyuma ikibazo cyanje nagomanda mubaje wavuze na cyane cyane kuvuga kubijyanye n'abanywanyi bawe uvuga ko bahohoterwa mbega wewe ico ushyigikira nuko mu gihe iyo habaye amakosa ayatanye ariya akogwa abadwa kugatwe kumugambwe cyane abadwa kugatwe kumuntu umwe ubwiwe mu makosa yakoze mbega birabujije guhana umuntu yakoze ikosa mu gihe babona ko ari cyongabanya mahoro n'umutekano. Ikigira gatatu ni gute nicyo se jena manumva ngo arwatotezwa abo mu mugambwe abo mu isamigi wawe kwanza si n'umugambwe ni gute numva ngo harikwa hotegwa abanywanye biwari gusa kandi tuzi ko hari migambwe myinshi mbega ubandi n'amakosa bakora atwe kwibaza natwe barundi iki ni kubera iki nyimba ariko haranwa bo kwakuza ko barakora ni kuki bayakora cyane kubera ko bazi yuko ushobora guca mubavugira ko muri mu n'amashinga mateka ahubwo nyabuna mwari bakwiye kubahanura mukababwira mukabe uko batiriza kugenda bakabaho bubahiriza amategeko y'igihugu ni naho na cyane cyane bakororeza inzego z'igipolisi kuko murano ko zikora neza nawe zohotera inzego z'iperereza nawe zohotera inzego za gisirikare nawe zohotera zose zikorera bose
reka dufate na Olivier mwiriwe neza
yakubaha mutumire
ikibazo cyawe
mwiriwe ndaramukije ni mutumire agashogwasa
narakumva
mwiriwe ama nashaka kubabaza nyiweje ifatwa ry'abanama narimo mu mugambi FNL mu rongozi biba hirya no hino mu gihugu hagati mu gihugu bona kuganya ko yo baramategeko aba hejuru kugira bahagarikwe hirya no hino woba ari umugambi w'uburere bumwe bumwe kama kwihagarikwa giwanyu namwebwe iyo bishitse mukaja ahatandukanye hagati mu gihugu ku bijyanye n'ingendo z'akazi birashika aho twumva ku maradiyo atandukanye yuko mwahagaritswe mu ngendo z'iwanyu mugabo sindi yuko ari amategeko aba yahonyanze mu gihe naho aba yahonyanzwe muri umushingamateka murekera amahehe ko baba bahonyanze ako gateka abanyagihugu babateye kugira ngo basurukire mu gihe baba bipfuza yuko mwogeranira umubonano babature ibibazo bitandukanye ntibishoboke hakaba izindi nzego zibahagarika mwatembeye ibyo biba bisigurike hama no hagati mu mahanga iyo bishyitse mukajyayo abarundi bakipfuza yuko mubonana naho nyine yoro ibyo byose byoba biza kuki hama ndagaruka ku kintu cy'abanywanyi bafunzwe ba FNL kuva andemire bis gushyika uno mwanya na kika mu mwateye ubutegetsi ko muri kumwe nabwo uyu munsi kandi muregereye bujya gutuma ijambo biragoye ariko kubyivugana n'uwo wubwirijwe utuma utumiciye ku wundi biroroshe uno munsi nakeka mutera abo muri kumwe mu butegetsi kugira abo banywanyi bategurirwe bapfungurwe kuko twarumvise nk'akarorero abo muri MSD ko bafunguwe niyo ntambamyi yabaye aba FNL bafunzwe uno munsi imiryango yabo yibaza ingorane yoba ihari ituma mudashyira hamwe kandi muri kumwe mu butegetsi kugira mutware ibintu neza nk'uko babyipfuza amahoro bayabyazemo ugutera imbere muri byose na hose
urakoze
murakora kugira muhumurize abarundi bose ndetse n'abandi bose babakurikiranira hafi hama ndangije ndabasaba yuko mwokwita ku banywanyi banyu hafi cyane haba mu bibagoye haba mu byo baba bipfuza kubashyikiriza nimba bimeze uko babandanya gutotezwa mwige iyindi strategi ku buryo mubandanya kumenya ibyiyumviro by'umuntu wese hirya no hino mu gihe mutobashyikira bidakunda ko mubashyikira sinumva neza ko mubyo ba muri ko murabaserukira nk'uko bivugwa mu ibwirizwa shingiro
Olivier
la publique bakabyumva yuko namwebwe mutorohewe ni ukuburenganzira bwanyu bugahezwa bugakurikizwa
urakoze cyane Olivier kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo byawe bwana agatorwa sa mu magambo make cyane subiza abo bakunzi baradijwe rya Amerika hanyuma mukanya mbere yuko dusoza tugire n'icyo tuvuga kubijyanye n'ibiganiro by'amahoro bibera Arusha
mbere kuri Jeme namwumvije numvise imvugo yiwe n'abantu bamwe bamwe ntarinze kuvuga ngaha iwabo babona ko abandi abanyamakosa bo bona beranda nta makosa bakora mugabo yuri kuri hotel umuntu sinibaza yuko ubu uri kurakora ibitumbere gusumba iby'abandi hanyuma ngira ngo kukamu yateye abantu ngo nibahunguke ibyo ni uburenganzira bwiwe mugabo umuntu yarahunze kuvugira ku radio gusa ntibihagije nuko n'ingendo n'inyifato nabyo bihinduka bakabona yuko abantu bisanzuye koko mugihe bari kubarahohotera abantu bagafata abantu bari kwisororera mu kabari ngo bari mu makosa nkuya kemanga ngo namakosa bakoze ntaba FNL baraja guhungabanya umutekano ntaba polisi baratera ntaki uyu muzi akanyumvisha yuko amakosa bariko barakora abantu bagiye kugarukira kuwabuzuwiwe ngo abantu namakosa bakoze uyu eje akemeza yuko babafashwe jewe numvise mu gitondo mu radio bavuga ngo bafatwa ku matohoza amatohoza kubiki ko bataheza ngo babitomore rero jemi baza yuko imvugo mwene izo nivyo barakunda umugambwe wabo barakunda intwaro y'umugambwe wabo ni byiza mugabo nibamenye yuko nta mwana n'ikinono turabarundi twese ibuye imvura iguye igwa ku bwacu twese izuba ritaze ritara ku bwacu twese nta karusho kariho nimba rero ari uko bimeze reka n'ibyo igihugu tubifate cyo kimwe nihabe kugira nkunzi n'undi bita ngo n'umwasi hari n'abavuga ngo nakano kumukorera ko nakano kumukorera ko mugabe iyo mvugo imvugo mwene izo zirashaje nicyo nosa baba ejene n'abavuga n'abiyumvira nkawe bahinduke Olivier ati bega none amategeko yobava hejuru nabyo nubumenya mu Burundi hari inyifato n'igendo bikunze kuvugwa ngo byabuye hejuru ngo byabuye hejuru abantu barafashwe za Gitega abamagistra barabona ko dosiye zigaragara mugabo ngo byavuye hejuru ngo ntibashaka kubarekura ejo bundi abantu barafashwe ingozi barakuturagerera gukurikirana sinari no hafi naragaje no kutelefona abantu bamwe sinashoboye kubaronka mugabo numva ngo ntiyagire ngo umuntu ngo abyinjiramo ngo harabo hejuru ngo babifise mu minwe imvugo nkamwe niyo iramenyerewe kumbure kugira ngo baheze y'abantu aho hejuru niho dusigaje kumenya ni hehe ni hejuru ugeranije nande ugeranije n'iki ibyo nabyo nomenya mugabo ikigaragara nuko uko bikogwa biboneka yuko umenga n'urutonde runaka ruba ruriko rurakurikizwa hanyuma ati none jewe agateka kiwanje gaho nyanzwe ni turande nukuraba none nko karorero nimba ndi nk'ahantu mu karere kanaka buramatari akabamba niki niki jewe kandi sinoca ngenda ngo nterana amajambo na buramatari cyangwa umustandiri cyane ngo nimba agombye ko atera kaduruvayo ngo jewe nze guhagara ngo abantu have bakubitana hage n'uwo bayona komereka ibyo je mvuga nti iyibize nabi uyimifu kandi nyine n'umutwe mute awurinda uruguma iyo umuntu umutegetse nk'uwo agira mwene ibyo nuko abafise abamuha imigi icyo je nosaba gusa nuko aba batware bacu ku rwego urwo ari rwo rwose botahura yuko iki gihugu dufise inyungu mu gihe twese twiyumva namwo mu gihe twese twumva yuko uwo ari we wese icyo ari karakora ari ku neza y'igihugu umuntu ntabone umugambwe w'inyungu wurutishe igihugu ntabone ishyirahamwe ryiwe cyangwa ubwoko bwiwe cyangwa ikindi kintu gito cyane ngo akirutishe inyungu z'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi n'abarundi kazi turabarengana mu kanya gatoyi turavaho hazoza abandi icyiza rero nuko twosiga izina ryiza akuzosiga imisibo mu barundi n'abarundi kazi
Bwana Rwasa hari profeseri Libera ntibashira kandi uri mu Bubiligi utwandikiye avuga ngo wowe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishingamateka ngo kubera iki hataba amatohoza y'ubwicanyi buba mu gihugu kandi inama ishingamateka ifite ubushobozi bwo gushyiraho komisiyo yo gukora ayo matohoza
icyo kibazo ndakitahura ariko si jewe ndagitene notegeka yuko icyo kiba ayo matohoza aba mugabo abantu babisabye abashingamateka bakabisaba cyangwa abandi bakabisaba ni bisanzwe yuko byo jewe basabye yuko kiba icyo je sino gihari cyangwa nimba ndogisaba nkaronka abashigikira yuko icyo kintu cyokogwa nta kibi kirimo kibaye ko byo utanga umuco kumbure aho bamwe bavuga bati amaraporo siyo abandi nabo ati murabesha abandi muregira gute umuco ukagaragara ukaboneka byo babiza cyane kumbure ndashobora kubwira abasanzwe bafise ikibazo cy'umutekano mu nama nshingamateka bakiyumvira kuri iki cyifuzo cya Professor Libera kuko ariho komisiyo isanzwe igejwe by'umutekano no kwibuna abanze kabaga yuko ari abarundi bipfuza yuko amatoza nka yaba hanyuma ababijejwe bakabikurikirana ingenda byoshwa mu ngiro
mugusoza dufite abantu benshi kuri telefoni bifuzaga kukubaza ariko kubera umwanya mutoya baraza kutubabarira ntago tuza kubaha ijambo bose tuzashaka undi mwanya kugira ngo tugutumire usubize ibindi bibazo abanywanyi bacu baba bafite ariko mu bijyanye n'ibiganiro by'amahoro byatumiwe mu gihugu cya Arusha kugeza ubu ngubu muziko nta ntambwe igaragara iraterwa umuhuza ejo bundi yavuze ko yifuza ko abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bahura kugira ngo abagaragarize zimwe mu nzitizi zituma ibyo biganiro bidatera imbere kuri wowe ubona hakwiye gukorwa iki mu magambo make cyane tujye gusoza
nibyo ibiganiro birabera hagati mu gihugu no hanze ibiganiro by'hagati mu gihugu birafite uko bitunganijwe byatunganijwe na leta y'u Burundi ibyo hanze byatunganijwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko abo bakuru b'igihugu rero ko mukapa yosaba yuko babonana kugira ngo ababwire uko abibona ababwire ibyo abona ko byo bari nk'intambamyi cyanke ibyo tuma byogenda neza gusumba nibyumvikana kuko ibyo ariyo byose ba bifuje yuko ibyo biganiro biba kuko barabona yuko hari ibibazo mu Burundi kandi n'uyu munsi tubavuga ngo ibibazo ngo byaraheze kuko abantu bakiriho ibibazo bizokwama bihari rero je uko ndabibona ahubwo niba kwakwanye badufashe kuko byoba byiza nimba twiyumvira gutsimbataza demokrasi nuko agwirizwa kuzoba amatora amatora nayo nuko agwirizwa gutegurwa none yotegurwa gute abantu tutari muri kondisiyo zimwe twese tutamerewe cyo kimwe mu kujya tuyitegurira n'umuntu ari mu buhungiro ku karorero yo kwitegurira gute amatora uri mu gihugu nawe yo kwitegurira gute amatora mu gihe nk'uko twabibonye bamwe bihigo barahihitanwa bakadenderezwa bakagirizwa ibyo batakoze kugira ngo gusa bababurabuze ntibashobore gukora imirimo yabo ya politiki kwa uburenganzira wari wese afite rero ibyo bibazo rero bibaye biganiriwe ko bigatora inyishu hakagira icyo abarundi bapfunditse bati ehe imbere yacu amatora twipfuza azogende gutya tuyitegurire uku intambwe ya mbere biyi ya kabiri biyi amatora abaye inyuma yaho bigende kubigende kuriya cyane nibaza ko cyo bari cyiyumviro cyiza navuga rero ni abo bakuru b'ibihugu nuko bashatse gufasha abarundi gutora umuti w'injyane zacu n'ubundi nibanyarutse ahubwo kuko iminsi iri kwirukanka birangire abantu bahunguke twese twitegurire amatora azokurikira twese turi hagati mu gihugu dufise amahirwe amwe dufise uburyo bumwe bwo gushobora guhiganwa hanyuma abarundi abari bazoshiraho abatware bishakiye bonyine
agatorwa sa umuyobozi w'ishyaka FNL ukaba n'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka nagira ngo ngushimire cyane kano kanya waduhaye kugira ngo tuganire unasubize bimwe mu bibazo abanywanyi bawe bari bamaranye iminsi mwakoze cyane
mwakoze namwe kuri aka kanya mu ntije mikro yanyu n'ikindi gihe nimwantera kama nzabita
urakoze cyane agatorwa sa nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire engineer Chani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.